Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mu Burundi abana bafite ubumuga bwo kutabona bahura n'ingorane mu myigire yabo.
Ingorane ikomeye cyane ni ibikoresho byo mu ishuri bisanzwe bizimbye, nta mubyeyi n'umwe ashobora kwiroka, ibyinshi biva mu bihugu byo hanze bya Buraya.
Mama Aline Karegwa ni umuyobozi w'ikigo Rumuri cyigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona mu gisagara cya Gitega mu Burundi. Naho mu Rwanda, urukiko rwa gisirikari rwanze kohereza mu nkiko za gisivili urubanza rw'abaregwa ko ari abayoboke ba RNC. Mbere yuko tujya mu ntara nyirizina, mugenzi wacu Aloyse Bigirimana arabanza tunyurire muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi.
Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe kwivuna abansi Mark Esper yashikirije ko perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ari we azobazwa inkurikizi y'ibizoba byose mu ntambara arimwo mu gihugu ca Siriya. Izo nkurikizi avuga harimwo ukongera kuvuka k'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu, guhungabanya ubuzima bw'abanyagihugu hamwe n'ivyaha byo mu ntambara bishobora kwaduka. Icegera cha perezida nawe wa Amerika Mike Pence ashikiriza ko Trump yamurungitse mu karere ko mu buseruko bwo hagati mu twigoro two kuremera Turukiya hamwe n'abarwanyi b'abakirde kugira baje ku meza y'ibiganiro. Mike Pence avuga ko Trump yavuganye na Erdogan ejo ku munsi wa mbere kandi atako anamusaba guhagarika vuba ibikorwa vya gisirikare. Kuri aya makuru nyine, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ejo ku wa mbere nawe yahamagariye abari muri izo ntambara mu buraro kubushyira ubuseruko bwa Siriya guhagarika vuba mu gihe ubuzima bw'abanyagihugu bugeramiwe. Guterres asaba abarwana kubahiriza amategeko mpuzamakungu harimwo no gukingira abasivili. ONU ivuga ko umuriyoni umwe n'ibice umunani mu miliyoni zitatu baba muri ako karere bakenye imfashanyo, muri bo hakaba harimwo abana 70,000 bari mu bataye ingo zabo kuva mu ndwi iheze nk'uko bishikirizwa na UNICEF. Muri Afrika, abanyagihugu muri Mozambique barihitiramo umukuru w'igihugu mu matora yo kuri uyu wa kabiri inyuma y'imyamamazo imaze iminsi 45 yaranzwemo ubwicanyi. Abatora bagiye guhitamwo nimba bazogumiza icyizere kuri perezida Philippe Nyusi, kandida w'umugambwe Frelimo uri ku butegetsi kuva Mozambique kironka intahe yo kwikukira. Umukandida Osufo Momade arongoye umugambwe Renamo niwe aboneka ko afise ijunja ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abantu bashika 40 baramaze kwicwa kuva iyo myiyamamazo itangura gushika ubu. Muri Afrika kandi igipolisi mu buraruko bwa Nigeria cyashikirije jo ku munsi wa mbere ko cyatabaye imiyabaga y'ugwaruka barenga 300 bari baboshwe n'iminyororo mu ishure ry'abayisilamu aho banasambanywa ku nguvu. Abo banyeshuri bari bahungiye mu ishure ry'Idaura muri leta ya Katsina ku birometero 70 uva ku murwa mukuru w'iyo leta hafi y'urubibe n'igihugu cya Niger. Bugize kabiri mu kiringo cy'ukwezi igikorwa nk'iki cyo gutabara kiba mu kwezi guheze. Igipolisi cya Nigeria mu micungararo ya leta ya Kaduna cyarabuhoye abanyeshuri b'abahungu barenga 300 bari ku ishure nk'iryo, bari baboshwe n'iminyororo baborizwa igufa kandi bakoreshwa n'ibikorwa by'ubusambanyi. Mu Burayi, abigaragambya baharurwa mu bihumbi bo mu ntara ya Katalani barakoze imyiyerekano mu mabarabara baranahagarika imirimo ku kibuga cy'indege ejo ku munsi wa mbere. Ni nyuma yaho sentare nkuru y'icyo gihugu iciriye umunyororo w'imyaka 13 abakuru b'abicenda ku gihugu cya Espagne bikukiye. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu bashikirije ko abantu 37 bakomeretse mu gutana mu mitwe n'igipolisi ku kibuga cy'indege cyaho i Catalani. tugaruke muri Afrika gwego mfata kibanza ruyoboye igihugu cha Sudani n'abayoboye barwanya leta baratanguye ibiganiro bigenewe guhagarika intambara zitari nke zirangwa muri ico gihugu
ya chuvewa akadomo com mukanya turajiwanyu mu ntara
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Burundi ibikoresho bihenze cyane bitanaboneka mu gihugu n'ubukene bw'ababyeyi n'intambamye zikomeye zugarije ikigo Rumuri cyigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Icyo kigo Rumuri kiri ku mushasha mu gisagara cha Gitega ni kigo kijeje kwigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona biga kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri mato mato bakurikiza urutonde rw'ivyigwa vya leta kubera ubukene bw'ibikoresho urongoye ico kigo. Mama Aline Karegwa amenyesha ko badashobora kurenza abana 15 mu mwaka wa mbere kandi ababikeneye bari benshi cyane mu gihugu. Abana biga kuri iryo shuri baragaruka kuri zimwe zimwe mu ntambamye bahura iyo bariko bariga.
Nuko kayi cyane ivyigwa turashaka kubara ingorane z'impapuro cyane izi mashini nyakora byazagoranye ariko hari igihe bishobora kuboneka ko badufasha kuturosa ibyo dukeneye byose nk'impapuro turakunda kubura cyangwa bakaturosa mu mashini.
Ujyanye no kwiga bisanzwe nk'ingorane z'ibikoresho aho usanga nk'ubu kwandika tufata nk'udutuwe ariko dukora ibibazo bya leta bagasanga nk'abatabona ubaye mwanya udakwiye kubera mu kwandika bibatebya ugasanga ikibazo cyangwa icya leta cyabananiye kubera abaca bakabataraheza.
Mama Aline Karegwa arongoye iryo shuri nawe nyaremeza ko ikibazo cy'ibikoresho bizimbye ari intambamye ikomeye na cyane cyane akabona ko diyosezi ya Gitega yonye n'ikigo Urumuri yari ikwiriye gufashwa kuko ihanzwe na byinshi.
Ingorane ikomeye cyane ni ibikoresho byo mu ishuri bisanzwe bizimbye ibyo nta mubyeyi n'umwe ashobora kubironka kora twebwe mu kubironka ibyinshi biva mu bihugu byo hanze bya Buraya nabyo nyene birazimbye cyane. Nibiva mu Burundi impapuro bakorerako nazo nyene zirazimbye kuburyo atamuvyeyi tubisaba ico kica kiba igikorwa c'ishuri igikorwa ca diyoseze naca mwumva rero igikorwa diyoseze ifise kuko iri shuri ryegamiye diyoseze ntiriri muri leta nk'ivyo byose bigoye ku mpande zose ivyo byose diyoseze niyo iciraba ingene ibigenza ca mwumva yuko nayo nyene itoroherwa mu gutunganya ibikorwa vya kino kigo.
Iyo abana barangije amashuri mato mato baraheza bakungururizwa mu ishuri rya Lycée Notre Dame de la Sagesse naryo nyene ryabihebeye Imana aho baca bigana n'abandi bana atabumuga bafise. Naho nyene ibibazo ntibibuze nk'ukuno ahiga yavyiganiye Radio Ijwi rya Amerika
ari gihe twebwe bishika tukabura impapuro hagari gihe kinini atampapuro dufise n'ubu byaradushikiye muri uwo mwaka aho twaciye dukora ama examen abiri mu gice kimwe cyose barenda saba amwe bishobotse kugira ngo dushobore kuronka impapuro kuko impapuro iyo zihere dusanga abandi bana badusize kandi tukajya dukora kuri materiel abandi bana bakoze ko kandi nabo baba bagiye imbere yacu hama tugasaba kugira ngo nina zirya mashini zibonetse dushobore kuronka amanote n'ingoga izitarakira nzi kubera hari ziri ngaha nyine zapfuye kugira ngo dushobore gukorwa kugira ngo dushobore kuronka amanote bidateze kugira ngo dushobore kujyana n'abandi
muri leta. Icyo kibazo bamenyesha ko kibaraje ishinga. Martin Ivyabandi umushikiranganje w'agateka kazi na muntu amenyesha ko ikibazo cy'abagendana ubumuga leta yamaze kugifata mu minwe mu gushyiraho imigambi itomoye kubakurikirana.
Aha rero turazi neza ko ari ikibazo cy'abagendana ubumuga cyangwa cyo kutabona dufise amashuri make kandi ingorane ni uko ibikoresho bakoresha birazimbye cyane ugasanga rero bwa buryo tubushobye gukwira naho bongurura inzu ugasanga byagoranye ariko hari akigoro kakozwe uri kubira kugwa n'umushyanganje bw'indero n'umushyanganje butandukanye rero duhamagariye n'abandi bose baba bishoboye cyane cyane mu kugenda hamwe iyo abantu bagiye hamwe barakora imigambi ikomeye n'ibyo bigo byo kwigisha abatabona se ubumuga bwo kutabona nabo nyine bashobora gushyigikirwa
naho uruhara rwa leta kugeza ubu rutaboneka neza mu kwitaho abo bana batabona mu mashuri. Mama Aline Karegwa amenyesha ko igikorwa bamaze gukora gishimishije, amenyesha ko iyo barungitse mu mashuri yisumbuye babitora ikimenyamenya nibaherutse gutsinda batatu bose baronse udushimwe kubera amanota meza baronse mu bibazo bya leta. Ikindi ngo nuko hari abanyeshuri batandatu baciye muri icyo kigo ubu bariko bararangiza kaminuza mu gihugu cy'u Rwanda. Amuneraho gusaba leta kwitaho bikomeye icyo gisata cy'abana bagendana n'ubumuga bwo kutabona, kuko iyo baronse amahirwe yo kujya mu ishuri bafise ubwenge nk'abandi bana. Desiratu Ngimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Hashize imyaka 58 umuganwa Rudoviko Rwagasore yishwe, imihango yo kumwibuka yabereye Igitega, umurwa mukuru w'u Burundi. Gaston Sindimwo, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, aratubwira ukuntu uyu munsi wijihijwe, araganira na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Bonyiko mubivuze nuko u Burundi bwashyize amateka yabwo, aho kuri iyo tariki bwama bwibuka iyo ncungu y'u Burundi, si wenyine kwibuka incungu bakoranye, aho bakoranye bazaduhabiriza bimwe yo kwikurikira. Twabikoranye iteka cyane cyane akanyamuneza, kuko turi kutwitegura amatora azwi mu 2020 bigaca bisa n'igihe twikurikira, kuko aya matora niyo twikurikira yari aya matora meza mugabo ibyavuyemo niho byabaye byatumye haba intandaruzi. N'umunsi rero twari akanyamuneza twibuka iyo myaka 58 iheze iyo ncungu y'u Burundi izandagaye, mugabo ibyo abamugandaguye bashatse gushika ko batabishyitse ko kubera kwimubwira by'abarundi.
Muravuze abamugandaguye ariko gushika ubu nta bantu leta y'u Burundi iradoma ku rutoki boba bakoze iyo bara imyaka 58 iheze ikintu mu mugambwe ipona ekano na leta y'u Burundi muri kumurakora kugira ngo abo bagize ba nabi baje ahabona bashingizwe n'iki?
Icyo niyo nuko abamugandagiye barahazi, kuko n'imbere y'uko bamugandagira barabivuga uko biranditswe. Nabona yuko haciye imanza ababaye ibyitso byo kugandagirwa mugana atari mugandagira bo basore, imanza zimwe n'imanza zagenze. Twababwira yuko uko bigenda kose nk'umugambo wose kanitona uri kuyategura ingene yitwarira leta y'u Bubiligi y'icyo gihe, kugira ngo bashobore gushumbusha igihugu, bashumbushe umuryango, mbere bashumbushe n'umugambi. Kuko urabizi ko amaketi yanditswe n'abategetsi b'Ububiligi cyane cyane batera igitsure abajeje ubutungane, yuko izo rubanza boruhagarika cyane abaciriwe imanza zohagarara kugira ngo ntihaboneke Ububiligi. Abaciriwe urubanza rero baciriwe urubanza mugabo ntibashyitse ku itsitso y'abatumye abamugandagura, numva bahanye abakoze iryo bara mugabo kubera ubutegetsi n'igitsure cy'icyo gihugu cyaciye gituma prefere icyo gihe adashobora kuduma ku rutoki ku batumye agandagura.
Muri iki gihe nyine imyaka 58 iheze, twavuga ko mu bintu Rwagasore yashyize imbere ubumwe, icyo kintu kibuze mu mugambwe yararongoye ikintu muri kumurakora kugira ngo ubwo bumwe ugaruke mu mugambwe n'iki?
Nibyo Rwagasore yashoboye gutsinda gutahukana ayo nayo kwikurikira kubera yishimikije ubumwe. Kuva rero agandaguye umugambwe wiwe ntiwigeze uronka agahenge na gatoyi k'ubumwe wamye gusa mu njyane murazi ko na muhigo yamusubiriye yaje mu nduru eka nabasiki bose habaye induru mbere umugabo kanitona akaba ari we wabaye imbarutso y'ingorane zabaye ngaha. Nacyo bituma twebwe ibyo tuzakora cyane cyane twebwe twiyita ko turi muri uwo mugambwe, twifuza yuko uwo mugambwe ugarukana akaranga mutima kaza abasore, twifuza yuko twoza mu nzira z'ubumwe. Ibyadutandukanya tuyishyire iruhande tujye hamwe turabe yuko igihugu cyacu cyotera imbere. Ntitubwira abadasigana bitatubwira abarundi bose, kuko injyane atari kutujyanisha nta kindi zina y'igihugu bigatuma igihugu kizingana
mu guherahiza nyakubahwa vice president wa mbere w'Urundi umugambwe ipona wifashe gute muri iki gihe yimirije amatora mu Burundi
yeye twebwe ariko ni wansane kana aho tugeze twebwe etsore ko ni wansane kana uhagaze neza cyane gore ni wansane kana niko naraba bazikondera imaze imyaka myinshi ni rwa mbere aho umugambwe ipona uyitunganije ku nzego zose gushika ku mitumba nuko ndabona munsi ikaba ariko bakora nkuko muntu nari nyine twakora mbere baje neza nabwo yuko bagasore yaraye imbere yaraba intsinzi nico kwanje turi tuzakora kugira ngo turabe yuko isarurwa mu 2022 mu mwaka w'ipona utokwishyuza bashambara ukaronka igatinda amatora cyane ugashobora kuronka ijunja n'ijambo kugira ngo ibyumviro by'uwo mugambwe bihagararize cyane cyane bikomeze bishyirwe mu ngiro.
Gaston Sidibu vice perezida wa mbere Burundi murakoze cyane rwose ku kiganiro muhaye radio Ijwi ry'Amerika.
Noneho tujye mu Rwanda ikorwa gisirikare rwataye utwatsi icyifuzo cy'abaregwa ko ari abarwanyi b'umutwe wa politiki RNC ruvuga ko rufite ububasha bwo kubaburanisha barimo Major Habib Mutatiri wasezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda RDF burero bashakaga kujya mu nkiko za gisivile. Asumta Kaboye duteguriye inkuru.
Abaregwa bitabiriye iburanisha ryo kuri uyu wa mbere bazanye n'ababunganira bose bari bambaye imyambaro y'icyatsi iranga abagororwa b'abasirikare nk'uko bisanzwe kuboneka abantu benshi bari bitabiriye iburanisha nk'abagaragaraga mu minsi ya mbere mu gihe bari bahawe umwanya wo gutangira kugira icyo bavuga ku byaha bakurikiranyweho abunganizi babo bahise bazamura inzitizi ijyanye n'iburabubasha ry'urukiko. Metro Murisa Paula wunganira Majoro Mudasiro Habibu wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda yateruye avuga ko umukiriya yawe yasezerewe mu ngabo bityo hari inzitizi zo kuba yaburanishwa n'inkiko za gisirikare kandi yarabaye umusivile ubwo yibazaga uburyo abasivile bajyanwa mu nkiko za gisirikare. Umushinjacyaha yahise afata ijambo amusubiza ko nubwo ari umusivile barezwe ibyaha bifitanye isano n'urubanza ruregwamo umusirikare Private Muhire Dieudonne na bagenzi be batanu ruri mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Ubushinjacyaha niyo mpamvu abarimo kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nabo baregewe urukiko rwa gisirikare. Abanyamategeko ntibanyuzwe n'ibisobanuro by'ubushinjacyaha bahuriza ku kuba igihe cyose izo dosiye zitarahuzwa abaregwa bakwiye kuburanira mu rukiko rwa gisivile. Ikindi bazamuye nuko itegeko rigena ububasha bw'inkiko riteganya ko imanza zidahuje kamere cyangwa zitari ku rwego rumwe rw'iburanisha zidashobora guhuzwa bityo abo banyamategeko bakemeza ko izi dosiye zombi zitari ku rwego rumwe kuko Private Muhire na bagenzi be bamaze kuregerwa urukiko rukuru rwa gisirikare bakaba bategereje kuburana mu mizi mu gihe Major Mudasiru na bagenzi be bakiburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Umushinjacyaha yavuze ko igitekerezo cyo guhuza dosiye gishingiye ku mpamvu z'amategeko kuko ibyaha baregwa byabereye igihe kimwe n'ahantu hamwe. Yavuze ko Private Muhire yagiye muri Uganda mu mwaka w'2017 gushaka abarwanyi ba RNC mu gihe Habibu yumvikanaga na Kapiteni Sibo Charles wa RNC ku mikoranire mu gisirikare cya P5. Abanyamategeko bakomeje kumvikanisha ko guhuza izi dosiye atari ngombwa cyane ko abaregwa ibi byaha bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bashobora gukomeza gufatwa ndetse bakoherezwa mu Rwanda ku buryo buri gihe bitajya bisaba ko urubanza ruhagarikwa ngo dosiye zihuzwe. Majoro Habibu nawe yasabye ijambo ahawe umwanya avuga ko ababandi bashaka guhurizwa mu rubanza rumwe atabazi ku buryo afite impungenge ko bashobora no kuzamuza na FDL atazi. Yavuze ko we nabo yarayoboye bari mu mutwe wa P5 ku buryo yumva yaburanishwa ku byaha we avuga ko azi kandi yemera. Mu magambo ye yagize ati ntibazampekeshe uwo ntigeze mbyara. Ucamanza Lieutenant Colonel Charles Madudu yahise avuga ko urukiko rugiye gufata umwanya rukareba niba rufite ububasha bwo kuburanisha abaregwa. Nyuma y'amasaha agera kuri ane urukiko rwamaze rwiherereye rwanzuye ko rufite ububasha bwo kuburanisha Habibu na bagenzi be kuko ibyo baregwa muri dosiye bihuye n'ibiregwa Private Muhire Dieudonne. Urukiko ruvuga ko bose baregwa kuba bari mu mutwe wa P5, umutwe wa gisirikare ushinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Urukiko rukomeza rusobanura ko nubwo Private Muhire Dieudonne avuga ko yari muri RNC nawe ari umutwe wa gisirikare uri mu ihuriro rya P5, urukiko rusobanura ko ruramutse rutandukanije imanza rumwe rwagira ingaruka ku rundi kandi kwizi imanza zombi zishobora kuvuguruzanya mu gihe zaburanishwa n'inkiko zitandukanye kandi birego ari bimwe. Urukiko rwanzura ko rwemeye kwakira inzitizi zatanzwe n'abunganira baregwa ariko izo nzitizi zidafite ishingiro, bityo urukiko rutegeka ko urubanza ruzakomeza kuburanishwa n'inkiko za gisirikare. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Turi no kuri internet, radio yacu vewa.com. Uburundi, Ubuganda, u Rwanda na Tanzania bazohereza abasirikare babo babahanga mu kurwana n'ibikoresho byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha iki gihugu kurwanya imitwe yitwaje intwaro yayogoje intara za Kivu zombi iyo hepfo n'iya ruguru. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu biro byayo i Nairobi muri Kenya, Eloge Wibika Neza, araduha ibisobanuro birambuye.
Ibyo bikubiye mu rwandiko ruheruka gusohorwa n'umugabisha mukuru w'ingabo za Congo FARDC General Mbara Munsenze Celestin. Ijwi rya Amerika ryabonye kandi abari mu nzego z'igisirikare z'icyo gihugu bakanemeza ko ari urw'ukuri. Urwo rwandiko ruvuga ko ibihugu bine ari by'u Burundi, u Rwanda, Tanzania na Uganda biherutse kwiyemeza ko bigiye gufasha ingabo za Congo kurwanya imigwi yitwaje ibirwanisho iri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buseruko. Ibikorwa canke ingwano z'ubutuzi imigwi irwanira mu buseruko bwa Congo bitekanijwe gutangura ku itariki ya 15 ukwezi kwa 11 mu mwaka, bikazorangirana n'itariki ya 20 ukwezi kwa 5 mu mwaka w'2020. Hakurikije izo dusoma muri urwo rwandiko, inama ya mbere yo gutegura ivyo bikorwa yabereye Igoma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku magenekerezo ya 13 na 14 ukwezi kw'icyenda guheze. Iya kabiri itekanijwe ku matariki ya 24 na 25 ku kwezi kw'icumi Igoma nyene. Mu ntara ya Kivu y'Epfo, imigwi hari y'abanyamahanga ni Red Tabara, FNL, FPB hamwe na RNC, ikaba muri teritwari za Mwenga, Fizi na Uvira. Muri izo teritwari nyene hari kandi n'iyindi migwi y'abakongomani nka Mayimayi ya Kutumba n'abo bakorana Ngumino hamwe na Twirwaneho. Muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Epfo kandi hari iyindi migwi ibiri y'abakongomani ariyo Rayira Mutomboki hamwe na Mayimayi Nyatura. Iyi nitegerezwa gutuzwa muri Kivu y'Amajepfo. Mu ntara ya Kivu ya Ruguru naho imitwe y'inyeshyamba havugwa abanyamahanga ni FDR, RUDA na CNRD ikaba iruhande y'imigwi y'abavuka gihugu ba Congo nka Mayimayi, FARPM, NDC, NDCR, APCLS hamwe na CMC Nyatura. Iyo yose ikorera mu materitwari ya Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Nayo muri Beni na Rubero aho muri Kivu ya Ruguru nyene haboneka imitwe iyobowe n'abanyamahanga nka ADF hamwe na MTN, ikaba ibangabanganywe n'iy'abakongomani nka Mayimayi Mazembe, Zefile Jackson, FPPAP, Mandevu, IPLS hamwe na Leopard Kritok. Urwandiko rw'ingabo za Congo nanone rusigura ko ivyo bihugu bine birebwa n'ico kibazo ziyemeje guhanahana amakuru y'iperereza, gucungera imbibe hamwe no mu biyaga, kurungika ingabo zidasanzwe za karuhariwe mu kurasa no mu bindi bikorwa bya gisirikare Force Speciale mu Gifaransa, kurungika abasirikare bafasha gusatira mu ngwano zo hasi hamwe no gutanga indege za gisirikare. Urwandiko rw'umugabisha mukuru w'ingabo za Congo rusoza rusigura ko muri ico kiringo co gutuzi iyo migwi, inteko za ONU ziri mu rwego rwa MONUSCO nazo ziyemeje kuzocungera imigi n'uturere tubamwo abantu benshi cyane. Mu byo zishinze harimo kandi gucungera amayira abagwanyi bashobora gucamwo hamwe no gufasha muri rusange ingabo zose zizoba ziri ku rugamba. Hari haheze iminsi abanyagihugu n'abaharanira agateka kazina muntu mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya Ruguru bemeza ko babonye ingabo z'u Burundi n'u Rwanda ku butaka bwa Congo zigiye kugwanya imitwe y'inyeshyamba iyobowe n'abavuka gihugu b'ivyo bihugu bibiri, ariko abategetsi bavyo basiguye ko ari ibinyoma. Inyuma ya urwandiko rugiriye habona hari bamwe mu bayobozi b'ingabo za Kongo babanditse ku rubuga rwa Twitter bavuga yuko ari uruhimbano. Gusa isoko ry'ijwi rya Amerika ryemeje neza ko runo rwandiko ari impamo kandi ko n'inama ibugwa yabaye mbe n'indi kuri kiri kirategurwa. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Uburundi bufite ambasaderi mushya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'imyaka itatu uwagiye gusimbura yimuriwe handi. Yitwa Godonce Sindayigaya, yakiriwe n'abagize ishyirahamwe ry'Abarundi baba hano muri Amerika. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yavuganye na Samuel Ndayiragije, umuyobozi w'iri shyirahamwe ry'Abarundi rero baba muri Amerika.
Ego twanze ubutumire buvuye mu biro bikuru byo gusabwiza ubwo Burundi ngaha, batubwira yuko bafise mu ambasaderi mushasha azo bariko ari aratangura amabanga yiwe mashasha. Rero baradutumiye tubona yuko iryo teka baduteye bwa mbere tutugirengagiza nuko batuzi ku bikorwa dukora, hama turaza rero kugira ngo natwe tubashyigikire kubera ko tuzi neza akamaro bwa mbere k'umuserukizi w'u Burundi muri iki gihugu, kuko twebwe icyo dushyira imbere ni inyungu z'Abarundi muri ishyirahamwe ryacu, nabo kandi icyo bashyira imbere akaba ari inyungu z'Abarundi muri iki gihugu. Urumva rero tugomba yuko dukora ibyacu bagakora ibyabo mugati tugahuriza ku kivi cyo gutabara no gufasha Umurundi.
Mutugiye muri make ijambo ambasaderi w'u Burundi yashikirije namwe kumbure ijambo mwamushikirije muri make.
Murakoze. Mu ijambo ry'inyakubahwa ambasaderi yagarutse cyane cyane ku bijyanye n'ingene Abarundi tukukundana, tukufashanya, tukukorera hamwe, ibyabaye mu kasi ntibisubire. Natwe rero mu ijambo twashikirije twaradugiye aho nyine turavuga tuti muvuze neza cyane, natwe icyo twifuza muri BDUSA ni uko Abarundi dukora ibitangaza. Tujya hamwe tugakorana, murabona turi mu gihugu rutura, natwe rero ntitwoguma turi bantu nkikora, turi mu gihugu gitunze nk'uko. Icyo twababwiye ni uko tudashobora kandi kuguma dukora nk'uko twakora turi muri Afurika, twinjukira gukorera hamwe na cyane cyane tukifuza yuko duhindura burya Burundi ukaba nka Amerika igihugu rutura, kuko kirya gihugu tutashobora kubikora natwe tubishatse Abarundi. Ariko je kugira tubishike ko twigisha abantu yuko tubanza kujya hamwe twebwe bwacu ngaha, tukagira wa muco w'Abanyamerika wahora akunda kwigungira ko warondera ndayiwe akabiheba, tukaronderera hamwe tugakora ibintu bikomeye hano, tukagira inyubako rusange zacu muri iki gihugu. Bakavuga ati Abarundi muri Amerika barakomeye bafite izina, n'icyo gihe bazovuga ati Abarundi bakomeye muri Amerika mu Burundi buzaca bukomeye. Mugabo Abarundi bayegayega ngaha aye tukigira bwa buntu natwara kamana ibintu bibiri bitatu bitagira ikintu kiremereye, bazoma dukingira kugira duhindure Burundi, tubanza gukora ikintu gikomeye ngaha. Tugomba kwiyunga, dukora ingufu, dushyire hamwe, dukora ibikomeye, amaka insurance, hoteli insurance, inyubako byinshi byacu, hama tuge tubure tubafise amahera akwiye, tugatangura gukora imigambi ikomeye muri iki gihugu.
Ariko abatabatahura bo muri bo n'amatwi adusumira hari abavuga ati kumbure bakorera Leta y'u Burundi cyangwa bakorera abagwanya Leta y'u Burundi, utwo tuntu turimwo kugerageza kumenya bo muri bo muri ko mudukemura mute muri aka kanya.
Ikintu cya mbere ni ukubwira yuko tuva twitanguje BDUSA twavuze ati ni urugamba. Amahirwe kandi dufite ni uko abona twita ko dushyigikiye ubutegetsi bw'u Burundi, ni ukuvuga Leta y'u Burundi ariyo dukorera. Abantu nabo bakavuga bati abo bantu uko biri kose bagwanya Leta iharo no munsi. Urumva n'amahirwe kuri twebwe, ni amahirwe kuri twebwe kuko ntibaratumenya abo turi. Bazotumenya rero ku byo twama kubikorwa, nibyo bizovuga ibikorwa nibyo bizokwikorera. Twaratanguye abantu barabona ko umuntu yitaba Imana, tugafashanya uburyo bakabona ku mugaragaro kandi bakabikora bonyine. Tubanza kwigisha abantu urukundo no gukorera hamwe, ivyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ni ivyo bikorwa tuvuga mu majambo, bazi ko tutangwe kubikora mu ngiro.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ni kuri iki kiganiro rero cya Oriane Itangishaka na Samuel Ndayiragije. Samuel Ndayiragije ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'Abarundi baba muri Amerika, kuri ambasaderi mushyashya rero w'u Burundi. Burundi bwari bumaze imyaka itatu budafite ambasaderi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti zacu rero ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika saa kumi nk'uko mubizi. Muri ibyo biganiro ni muri Isanga. Murakarama.